Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutukomera ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutukomera kuri FM 104.3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu makuru Westatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bya radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkunikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Mu kiganiro cy'umunsi tugiye kuvuga ku ruhara rw'ubumenyi n'ubuhinga mu gutorera inyishu abatati ari hagati y'abantu imirwi amashyirahamwe canke abatati ari hagati ya leta n'abanyagihugu. Bimwe mu bintu bituma amatati adatorerwa umuti ni ukubura karyo hagati y'abafise ibyo batumvikana ko kuyaga kenshi na kenshi ugasanga ibibazo biri hagati y'abantu canke imirwi bitorerwa umuti ari uko biciye mu manza canke mu ngimba. Yamara nk'uko abahinga babivuga, amatati ashobora gutorerwa umuti mu gihe impande zose zitegereye bumwe mu buryo bumaze kwerekana ko utsinzwe adatsindwaho, kandi ko uburyo bwiza ari uko impande zose zumva ko zitsinze, arivyo bita win-win situation mu Cyongereza. Umutumire bw'ikiganiro cyacu cy'umunsi ni umutetsi yagize uruhara mu bikorwa bitandukanye byo kumvikanisha imirwi yari ifitaniye amatati, n'ubu akaba aherutse gushinga amabanga yo kurongora umurwi w'igihugu mu Burundi ujejwe gutatura amatati hagati ya leta n'abakozi, umurwi wiswe Comité National de Dialogue Social. Uyu mutetsi si wundi rero ni Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze hararongoye Burundi. Uruhara rwiwe mu kumvikanisha imirwi ifitanye amatati ni uruhara rwatangwe kuva mu myaka mu 2010 igihe yumvikanisha amashyirahamwe y'abakozi na leta y'u Burundi. Ayo mashyirahamwe y'abakora mu byerekeye ubuvuzi eka n'abigisha. Ivyo vyakurikiwe n'uruhara yagize mu biganiro abanyapolitiki b'Abarundi bagize Isante Gidio aho ni mu gihugu c'u Butaliyano. Tutarinze rero kubatesha akanya, reka duhe ikaze Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi. Muraho Perezida Ntibantunganya.
Yego ndaho ndakomeye kandi ndibaza yuko namwe mukomeye kandi n'abatwumviriza yuko bakomeye.
Turaho twese turakomeye, ni vyiza cane rwose.
Ego tubishimira Imana.
Ego tugiye rero kuri ubwo buhinga eka n'ubumenyi mu byerekeye gutatura amatati, kumvikanisha abantu eka kumvikanisha abari mu biganiro bafitaniye amatati. Haraheze umwaka n'igice mu shingwa amabanga yo kurongora umurwi ushejwe kumvikanisha leta n'abakozi nk'uko twabivuze umurwi wiswe Comité National de Dialogue Social. Murashaka kutubwira ibyo mumaze kurangura gushikubu?
Ntawovuga ati tumaze kurangura ibirenze byinshi, kuko uyu mugwi nawo nyene naho washinzwe mu mwaka w'2012 sinovuga yuko uratera intambwe ikomeye hamwe wogira uti ni mugwi ushimishije cane gose. Mugabo icyo umuntu yashimikiyeko cane ni icipfuzo catumye abo biraba bashika aho biyumvira gushinga uwo mugwi. Babyumviriye rero nk'uko bivuze mu ntango za ikiganiro, igihe hari hamaze imyaka myinshi mu Burundi usanga amashyirahamwe y'abakozi ashameranye cyane n'abakoresha, cyane cyane amashyirahamwe y'abakozi bari mu bya leta. aha rero nkuko bivuze harashitse mu mwaka wa 2009 imyaka 2010 aho jewe bansaba gufasha kugira ngo habe ibiganiro hagati y'amashyirahamwe y'abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi hamwe na leta y'u Burundi. Hanyuma harasubiriye kandi haraba ibindi biganiro hagati y'amashyirahamwe nyene y'abakozi mu by'indero na leta y'u Burundi. Icyo nokubwira muri icyo gihe ntibyari byoroshye na gatoyi, kuko ninaba nibuka neza kuko naheze imyaka 10 n'ingahe ibiganiro hagati y'ayo mashyirahamwe y'abakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu n'abakozi rero byamaze ninaba nibuka neza amezi 6.
Intambamyi zari nkizihe ko mwavuze ko bitari byoroshye?
Intambamyi wasanga umwe wese ashaka kudadaza imbere ya byose ahagaze ku cyumviro ciwe abona gusa yuko uri imbere yiwe ari wenyine n'amakosa. Hanyuma hatigezwa rero kuronka uburyo bw'ukwereka yuko habonetse inyishu biciye mu biganiro, umwe wese akumviriza uwundi hama akaboneka inyishu umwe wese agira icyo agira ati noterera ngaha urya byogenda neza biza byorohereza atari bo gusa mugabo cyane cyane biza byorohereza n'abo bose bafise imirimo yo kugirira ineza no kuvuga abenegihugu. Bamaze kubyumva rero byarashitse baca abagenda ubona bateye imbere gushika nabo bashika ku masezerano bagize mu mwaka 2010. None kubwira rero yuko inyuma amasendika ubwayo hamwe nyene nabo bakoresha umukoresha wa mbere mu Burundi ukabuzi yuko ari leta nawe yongeye kandi ikagira umurimo wo gushinga amabwirizwa n'amategeko ibintu bigendera ko bareje bariyumvira batereka turabe tuganire turabe n'ahandi ingene bigenda ko tutoronka ikintu twokwa duhuriramwo turaganira aho kwama dusanga umwe wese agenda hakoresha ashaka gukoresha ingufu ngo nawe yoshika kubyumvira by'umuteza imbere.
Ubwo buhinga mwakoresheje turabugaruka ko ariko muravuze ikintu gihambaye cyane rwose muri ibyo biganiro kimwe mu ntambamyi nta muntu yashaka kumviriza uwundi. Tubwire uruhara rwo gutegera no kumviriza uwo muri kumuganira ukuntu ruhambaye.
Ega jewe ibyo ose nabitanguriye ngaho nagenda bimenya no mu nzira za politike naciyemwo kuko naraciye mu bintu atari bike nabonye yuko ubwa mbere abantu banana ngo ntibashobora kuvugana. Mukanya wavuze ibyafane jidyo ariko ahanagira ntomore gatonyi mugabo udakava ku by'abakozi kuri ibyo biturangishinga uyu munsi. Fane jidyo buriya jewe ngira umukuru w'igihugu mu mwaka 1995 nari ndasabye abayirongoye harimo uyu wasigaye ari kardinale Mateo ndabasaba ndi genda bona yuko mwafashije abanyamuzambike kugira ngo baganire inyuma y'intambara muzi abari muri kiriya gihugu gushika n'abashaka ku masezerano yatumye intambara ihera mu 1993. Ni none ko n'abarundi turimo turi mu ngorane natwe nimwodufasha barambaza bati none uri umukuru w'igihugu urabidusabye ndabibasabye mu bitangure buhoro buhoro. Amarero babitanguye babitangura nyene batashyize hejuru baragenda bakavugana n'abantu abasuda ba leta y'u Burundi batuma ko hari abari mu muhari CNDD icyo gihe bitwa CNDD gusa batuma ko hari n'abandi wabona yuko afijuja mu gihugu mu mashengero batuma ko inyuma batangura ro kwiyumvira ingene uwo mugambi wobandanya. Hanyuma aho habereye gutebagaza ubutegetsi bwanje ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi mu 1996 urabona nta kundi abantu bagira ibiganiro byaboneka ariko arizo bikenewe. Rero abari bafashe ubutegetsi jamereza ngaha ntugire ingorane abari bafashe ubutegetsi rero baragiye barabaza muri sana jidyo barabwira aho bari bagejeje bacatangwa kuganira bafatiye kuko twari twatanguye. Urumva rero kuganira n'ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu nakere cyane jewe ndabyemeza mu buzima bw'umurundi haba mu bya politike haba ni muri birero by'akazi cyangwa mbere no mu bindi.
Mutubwire mu majambo make cyane rwose uruhara mwa mwaragize mu biganiro vya Arusha turazi ko icyo gihe naho nyine bitari byoroshye.
Uruhara nagize mu biganiro vya Arusha nuko cyane bitangoje urya abarundi barakunda kuza biyibagiza igihe hamaze uganda kugwa perezida Amerika yo ndadaye haragiye harako kigerageza kuganira hari byo bagiye byitanga byo mu kigobe byo mu kajaganga zahehe hanyuma haragera aho dusaba igihugu cya Tanzania giserukiwe n'uwaho byakirongoye nyakwigendera Perezida Nyerere twasaba yuko bogira ibiganiro hagati y'imigambi ibiri yari imbere mu yindi mu gihugu no kutwumvira mu Banyafrodebu wari watsinze amatora yo 1993 n'umugambi yitona wari watsinze umugabo wari ufite ingufu icyo gihe hanyuma rero Perezida Nyerere yarabaganirije aragira habona yoshitse mugabo hari intambamyi kugira ngo bamwumvirize ku byo yifuza kubashikanako hanyuma abonye binaniranye arababwira ati jewe nta kundi mbona ngira ndagiye gushikiriza icegeranyo abakuru b'ibihugu muri kano karere bandumye hanyuma azofata ingingo abona zankenerwa ndabyubise rero cye ndaciye ngenda iyaru intuze muri Tanzania kubonana na Nyerere na Perezida Mkapa ndababwira nti jewe nashaka kubasaba koko yuko mugambi kuganira mwugumako ndi mugabe igikomeye gihambaye buriya kandi umukuru w'igihugu tutakubabaza uwo ari we wese ni nuko bana mu Burundi abantu bicwa n'abariko baragwana bakicwa atariko baragwana rero banze murungike inteko zituma zikingire abarundi hanyuma batugira ibiganiro atangorane kandi ibiganiro umuntu wese n'abagwana bavugwa ari SNDD yari parti na parti politiki gihe baze mu biganiro hanyuma rero twasabwe kubipanga rero niho ubona inyuma habaye kudeta bagira batindi bantunganya agiye kuganira n'ijya migwi niko bavuze ndabura oda inyuma ibyo biganiro byarabandanije kuko inyuma byaci bitunganywa neza naho byagiye birafata ingorane zitari nke zatumye abange imyaka ibiri ikenerwa kugira ngo babijemwo byoroshe naye handi iyarusha nariyo kandi nkoza rongoye igihugu kandi natera mu byonzi naraterera nk'umugugu wa rongoye igihugu naraterera nk'umuntu ari mu bari mu mugambi sa Banyafrodebu wari watsinze amatora kandi yarazi neza muri bose ibyo nka Perezida Dadaye yifuza gushakana ko igihugu
ibyo biganiro n'ubuhinga bwakoreshejwe turabigaruka ko ariko nashaka ijambo umuntu wanyu radio ijwi ry'Amerika nitangasimo muri aho murakomeye
maraneza makunye nangu
turaho muri hega nitanga
ndo kose nangi ndi mu Rwanda mu ntara no gukizi
ni giza cyane gose murafikira zo muri cyumviro cyo kwatuvuga cyane ku buhinga bwo gutoya amatati gutoya inyishu amatati turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntimantunganya hoze arongoye Burundi duga ku jambo ikibazo cy'umviro
ema kugende ya mbani chimire tuzako ikabiri
nziza cyane gose murakoze
nanga bashimire kwa mwana mutumi hajima yene gira mbazi perezida ise hanga perezida wunda bona yishoboka ko amatati yakemuka kandi buri wese ajya gufata umwanya wo kuganira aganira ku ruhande rw'inyungu ze utumwa mu biganiro ajya mu biganiro imbere yo kujya kubanza gukemura ikibazo no kabanza kubara inyungu zibirimo kugira ngo ikibazo kiza gukemuka ariko kwinjira kugira ngo amenyere kwiga ikintu numve ko nibwo hari icyizere cy'uko hari icyashoboka umuntu atabanje kureba inyungu nk'uko usanga kugira ngo umuntu azagire ikintu kindi abanza gutekereza no ku buryo ikibazo cyakemuka ahubwo abanza kubara icyari busarure n'ibyo ngibyo icyari busarure n'ibyo biganiro yagiye gukora aho ngaho
murakoze Simoni te nitanga reka tuvuze muri icyo kibazo na sobanukiwe n'ikibazo Perezida Ntibantunganya
za umengo washatse kumenya yuko atacho kuba kugira ngo ntiharinde gushika abantu barinda gushamirana
akaba kandi avuga ko kugira ngo baje no mu biganiro kenshi na kenshi abantu bashira inyungu zabo imbere hatabaye ibintu inyungu bosha gutora inyishu z'amatati
dushora gutorisha z'abatate utagiye uraba neza inyungu umwe sakurikirana gusa iyo uri kuragerageza gufasha abantu uraba inge dugenda wegeranya izo nyungu umwe wese akabona yuko atajya yumviriza uwundi ku nyungu yiwe nizo agira ngo arafisewe zishobora kugabanuka canke mbere zikagenda n'akagirire nisho gituma buriya uzorabe muri ko munaganira naho kuba muzima bwa misi yose ubwa mbere murabana nabi cyane mwese akaza agira ati nije nkomeye nije bisingufu uwo ndi ntacyafisa avuga ahubwo nakurikire cyo yatunganije urashobora kugenda kubiraba mu biganiro byagiye biba haba mu Burundi no mu Rwanda haraba ibiganiro mugabo iyo umuntu agiye rero yigira akagama rugano gutirwa mu Kirundi usanga inyuma ibiganiro atabishika ni usanga rero haba uruhara rukomeye cyane kuco twita umuhuza cyangwa umufasha cyangwa umworosha kugira ngo ibiganiro bihe uwo mworosha rero ategerezwa kuba umuntu ari umugabo ari umukenyezi w'ijunja akagezwa kuba kandi umuntu ibyo bibazo abitegera abizi neza hamwe amenya ati urya abijya avuga birafite ishingiro canke arahaye ngize urugero hanyuma kandi hamwe ashobora no kugira ijambo ababwira bakagira bati kuyo muntu abivuze uku tutabigize kuno turashobora gusanga tugiye mu nzira atariyo burya rero iyo mugiye kuganira icambere gikomeye ni ukumenya gutora neza uza kubafasha kuganira cyangwa urwego ruza kubafasha kuganira mukamenya ko ari urwego mwiza igiye mwese kandi mukamenya ko ari urwego cyangwa umuntu afite koko kubona bose kurunganwe ku nyungu zabo mugabo kandi afite ugushaka n'ubushobozi kugira ngo bafashe gutora umuti kuri ibyo bibazo babona bobo byari bitanguye kubarengera
kandi ni impande zose zikaba ziteguriye kugira ico zihevye ari bimwe twita win-win situation bose impande zose zikagira ico zikuye muri ibyo biganiro mwavuze ijambo ry'ukunana iryo ni ijambo rikomeye cyane rwose bari mu biganiro eka canke ngo bafitane amatati badakwiye kwama bariko baragumako reka duhe ijambo kandi ubundi munywanyi ishimwe Salomo muraho murakomeye
muraho neza
turaho turakomeye muri hega Salomo
ndi Butare mu Rwanda
ni byiza cyane rwose murase ikibazo murase icyumviro
yego mfite ikibazo ariko mfite n'icyumviro ariko ndahera ku kibazo ndabanza ndashaka kubaza perezida wa CHSE w'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya ikibazo iyo amakimbirane abaturage bafitanye amatati societe civile na kuboko kw'amahanga kuba kurimo kugeraho abantu bafata umwanzuro ubwoko bumwe bukica ubundi ese bo nk'abanyapolitike baba barongoye igihugu bahagarariye abandi barebera inyungu z'abaturage biterwa n'iki kugira ngo bigere ku ntera y'aho umuntu yica undi ari we muntu ufite ububasha bwo kuba yahagarika kandi mu by'ukuri iyo migambi yose itegurirwa mu gihugu cyiwe abafite ububasha ayobora cyangwa haba mu nzego nabo ubwabo ntabwo babumvikana kugera aho bajya n'ubundi kuri izo matihugu n'ubundi urebye arizo ziteza amakimbirane mu baturage kigerwa n'icyo ko tubona iyo habaye amakimbirane muri Afurika abaperezida bakuru b'ibihugu cyangwa barongoye ibihugu batafata umwanzuro ukomeye wo guhagarika ayo matati mu basivire ahubwo ugasanga bo barahora mu bintu by'ibiganiro kandi nyamara ibiganiro bo bafite ububasha burenze ubwo ibyo biganiro imbere mu bihugu byabo koko niba ibyo bihugu byaba byigenga cyangwa ubwo bitakabaye ibyo byaba ari byahinde byitwa ubwigenge batsinze igikarito mu maso nyine batatu
mwavuze ko museye ni icyumviro mushaka gushikiriza icyumviro ubu cyangwa atangwa abishore abahinyisho
abanza duhe inyishyu icyumviro ndagitanganye
ego American sabe bakugumize ku murongo reka president ntibantunganya mugire ico mugiye ishimwe Salomo ku cyo kibazo gihambaye abajije
ari umunyarwanda aratuba cyane gose kuko kahise canke uko bafite wabo amateka ico gihugu arazerekana ugiye kuraba nk'inyo cyo gihugu cyagi gitunganywa na cane cane inyuma yuko haje abakoroni imbere byabaye ico kimwe no mu Burundi ukabona ingene abakoroni bari bafite intumbero kugene basoma ku Rwanda bumeze cyangwa ku Burundi bumeze hanyuma bakibaza bati ku neza jacu ku nyungu zacu byotunganywa ku uba batagiye bumviriza neza icyo abanyarwanda cyangwa abarundi nyine bipfuza hanyuma bikanashika mbere naho indongozi abarongozi bamwe bamwe bafata iyo nzira ariyo yahavuye buhoro buhoro mu myaka y'igihumbi na mirongo itanu n'icyenda ishikana kuri hojya bwoko ryatwaye abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na kane ibyo arabyumva hanyuma kandi rero igikunda kubabaza ni uko usanga abantu bagiye bibaza ngo inyungu zacu tuzozishikira tuzikomeze kuko turi kumwe na naka inyuma y'ibihugu cyacu cyane akumviriza inyungu za naka agaheza wewe akitunganya akiraba umengo ashaka gushyira imbere izo nyungu aho rero si ku Rwanda gusa si ku Burundi gusa turabibona no muri Afurika n'ubu ugasanga bitugora kumenya yuko natwegwe tubisimu shows nk'abandi turafitse ubushobozi nk'abandi najya ndakubwira uko kenshi turi bagere ko turabantu nk'abandi cyeye duhuye n'abantu abo muzungu ariko ndabwira ndi Imana yaturemye cyo kimwe twese iduha ubwenge bwo gutandukanya icyatsi n'ururo ko gutandukanya ikibi n'icyiza nta ngorane nogira yukumva yuko natwebwe anyafrika natwebwe abarundi natwebwe abanyarwanda gati yacu dushobora kuronka twebwe nyene uburyo dutsorora inyishu ibazo byacu nama ndabisigura cyane cyane mu Burundi mbira abarundi ndije ngikura kunda kuvuga ndagiye imbene cyangwa ndagiye inka ukabona nk'abantu bafite inzoga bikora inzoga bagiye kugemura kwa naka narumva abantu ariko ravuga ngo mbega izo nzoga zigiye kwande ngo reka tuzikurikire tuze kumviriza ijambo rizizanye nico gituma uba mu kirundi cy'umugani njya mu kinyarwanda urimwo ngo umugabo ntavumba inzoga avumba ijambo ushaka rero yuko haba mu gace ko hasi mu gihugu haba mu ntara mu gihugu hose ibintu byamugenda neza nuko abo bose bumva yuko koko bafise ijambo ku bibazo byabo bya misi yose bafise n'ingene bashobora kugenda bishikiriza kuko iyo bishikirije niucora naho ingore zishobora kuba nawe uri umuyobozi ukamenya uti reka ntore umuti hakiri kare bitarinze kujya kure ngo bizongore kudadanura mu myaka iri imbere
ego ishimwe Salomo mwa Musa n'icyumviro zuba ku ijambo
Isiyumviro mfite nje nuko bitewe n'amakimbirane akomeje gukwirakwira muri Afurika kuko nk'ubu ngubu turi kubona na Nigeria yakoze impinduramatwara ibihugu by'Iburayi bivuga ko ari uguhire ku butegetsi gutembagaza ubutegetsi byabayeho na Afurika yunze ubumwe irangije kumira Nigeria ariko nyamara abo bayobora ntibabanje kureba ese ni ukubera iki abasirikare bafashe umwanzuro wo kujya guhire ku butegetsi uretse no muri Nigeria n'ahandi n'ahandi muri Afurika ikeneye Afurika yunze ubumwe Afurika duhuje ubumwe leta zigabanye ibintu by'imyemerere itandukanye bashake amadini amwe ahoraho kuko nk'ubu ngo birababaje kubona intambara yo muri Sudani imaze amezi ane ikaba imaze amezi na Afurika y'ubumwe nta kivuga twiga twumva Amerika na ONU arizo zisakuza kandi mu by'ukuri Amerika n'ubu bateje izo ntambara ibihugu bikomeye biharwanira njyewe numva izo baringa zaba zihagaze twebwe nk'urubyiruko Afurika ukiyitiburaniza tukubaka Afurika yigenga Afurika yigenga mu magambo Afurika yigenga mu bikorwa tukabasha gukumira aya makimbirane n'intambara zafashe muzano ku mugabane wa Afurika ibyo bitekerezo mbona kuko imiryango ihari nibaringa kuko ntabwo umbwira Afurika ngo irimo imiryango irenga itanu ngo y'iburasirazuba ngo amajyepfo ngo amajyaruguru y'iburengerazuba kandi turi Afurika niba turi Afurika ni turi Afurika ntabwo turi igice cy'iburasirazuba kuko birababaje kumva ngo muri Kongo abantu barapfa ariko ugasanga ngo hariyo ngo ingabo ngo zo mu gihugu runaka zitabasha guhagarika ubwo bwicanyi twebwe Afurika dukwiye urubyiruko izo baringa zikwiye kuva tw'urubyiruko tukubaka Afurika twifuza yigenga mu bikorwa atari Afurika yigenga mu magambo atari igikarito badushinze mu maso twebwe tukabona ubwigenge buhagije ku bintu byacu ku mutungo wacu ku mutekano mu bikorwa byacu byose bya misi yose Afurika dukeneye ubwigenge njye numva ari icyo gitekerezo nari mfite kugira ngo abaye amakimbirane yose abashe guhagarara murakoze
koze ishimwe Salomo Perezida ntibantunganya cyumviro cha Salomo mu kivuga kwikicana cyane igihe ariko avuga kugaruka rukwiye gukora ibishotse byose kugira ngo habe Afurika y'ubumwe
erega mwebwe twavuga byo kuganira nuko nyene urumva nk'ubu mwebwe muri rya Amerika mumuhaye akaryo kumushyikira icyumviro ciwe aragishikirije je turiko turavugana wewe uri kuradufasha kuvugana mugabo ndazi yuko hari nabandi mu Burundi mu Rwanda muri Kongo muri Tanzania mu Buganda hehe bazi kirundi bazi kinyarwanda bamwumvise bakumva icyumviro ciwe bakita karaba ati mbega none icavuze kirasishingiro kuri jewe kirasishingiro uko koko ugiye kuraba Afrika urafise ishirahabwe cy'ubumwe bwa Afrika Union Africaine hanyuma tukagira mbere dadi bashira hamwe mu turere afitse kuzaraba ibibazo mugabo w'ishyo bwa mbere kwiterambere hanyuma ugasanga bashira hamwe arafise n'inzego mbere zishobora gufasha iyo habaye ibigoranye nkaha muri kano karere kiwacu avuze aravuze igihugu cya Sudani ndiko cya Sudani jewe ndabuda yuko ari igihugu kiri mu bashira hamwe mu karere menshi harimo IGAD harimo ishyirahamwe rya Conference Internationale sur la Vision des Grands Lacs hariho ngira ngo nayo mashyirahamwe mugabo ukaraba uti ayo mashyirahamwe none kurya ngorane zi muri Sudani ariko arafasha iki ubu ibiganiro byinshi birari byo gucha Sudani urabona yuko bibera umengo mu gihugu cha Arabia Saudite ugacha wibaza uti none buriya abanyafrika uko abivuze wenyene nta kintu twona twoshobora gukorera igihugu cha Sudani aha rero niho hariho ibyankenerwa byo kuraba neza yuko uko twatunganije aya mashyirahamwe y'uturere kugira ngo arangure iyo migwi koko twabitunganije neza kugira ngo abari habaye ikibazo abe buno nyene ashobora gutegira intombe yo kugira ati dutunganye ko twakubiriza abantu
ikibazo
cyane mbere gire twurungike ngo gutya kugira ngo ingorane zirongo umuti yakirikare
ikibazo cy'uburyo ntishobora kuba ari ntambamye muri byose
buriya uburyo ego kirashobora kuba intambamye ariko rero iyo mwumvikana neza ko kugiye muri kibazo cha ikibazo ari muri politike cyangwa ari muri ibinyene by'akazi ko twari twabitanguye ikibazo cy'uburyo inyuma kiraronka inyishu nta nawe biraho dakoye kwaza umwumvikanye neza tukogenza uko ubone yuko ariko ari cy'uburyo cyagoranye hari naho mbere ushobora kugira uti ko twamaze kubiganya twabigenza reka dusabe abadushigikira abayishyiramo ry'abanyaburaya abishyirahamwe rya ONU cyane cyane ugasanga biraje mugabo muguma mucanamwo umwe wese akwegera ukwiwe usanga ubwo byo bugora n'uko ugaruka kuri cya kibazo bamaze ubwa mbere ugashusanga nk'umuntu akagira ati je no kugira kwa naka yo ubwo buryo ugasanga uwo naka nawe yifitiye n'izindi nyungu yahanze ziwiwe inyuma hari na usanga mbere zanga ubu washyiramwo zagize ukorera wa wundi aho gukora kuri cya kibazo kibaraba mwebwe gene abanyafrika
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Ishimwe Eve Mutima muraho
muraho neza Ijwi rya Amerika
turaho turakomeye muri he ya Ishimwe
gerere nani Goma umurwa mukuru w'intara ya Amajyaruguru mu burasirazuba bwa
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyumviro
ikibazo na hoze nyikurikirana kiretse nyine ku bituma Afurika yacu ni ukuri nyine itatera imbere bijyanye nyine n'imiryane kuba wenda buri kibazo kireba igihugu ibindi bibonaho ko atari ikibazo kibareba kandi nyine twakagombye gusenyera ku mugozi umwe kugira wenda ari icyo twakemura mu bihugu bituriye nyine umugabane
murakoze Ishimwe Eve Mutima Ishimwe nawe nyine asa n'uvuze ikibazo cyashikirijwe na Salomo ko abanyafrika bakwiye gusenyera ku mugozi umwe mwavuze perezida ntibantunganya ikibazo gihambaye cyane rwose cyerekeye bamwe mu bategetsi cyangwa mu nzego usanga kenshi zigiye gukorana n'abantu bafite izindi nyungu ubwo ntihageze ko muri Afurika nk'uko abirirwa babivuga abatari bake batera kamo ko haba ikintu bita guhindura ukuntu umuntu yumvira gucogeza niba bivuga neza cyane rwose paradigm shift kugira ngo ubwonko bwa Afrika buboneke eka twavuze uburyo ariko nk'uko mwabivuze ibihugu bigiye hamwe inyishu zotorerwa umuti zigatorerwa umuti cyane cyane hagati y'abanyafrika izo mu bivuga kuri
icya mbere nuko abanyafrika tumenye icyo turi muri kino gihe ku isi uko isi meze urabe muri kino gihe urona yuko ahantu hose twabona yuko hari ingufu zikomeye mu byerekeye bibi by'ubutunzi ibi bya gisirika ibiki ubona yuko umengo afite ijisho cyane riraba kuri Afurika uyu munsi urabe haba ibihugu bya Buraya haba ibihugu bya Amerika haba ibihugu by'Ubuyapani abahehe urasanga abantu Afurika ni umukobwa mwiza cyane ashimwa na bose bose bipfuza icyo rero uwo mukobwa yotegerezwa kumenya ni ukwitunganya neza akitunganya neza ntihagire abamutwara mu bitari ibyo Afurika ugiye kuraba ubutunzi ifise mu matungo kamere yaba aya matungo y'inzahabu y'ubundi butare bwinshi ke kenshi dukunda kuvuga amazi turibagira izi nzuzi zikomeye dufise, uruzi rwa Nile, uruzi rwa Congo, inzuzi za Niger. Anagira ngire nje akantu uvuga mbe urazi yuko igihe abanyaburaya bahura mu mwaka w'1885 bashaka kuza kugabura Afrika, bavuga ngo kugira ngo habe ukwishyura n'ukwizana mu gukoresha amazi ya Niger na Congo mu gutembera muri ibyo bihugu. Ibyo nibyo turakunda kubyibagira, turakunda kwibagira ko dufite amashamba meza menshi. Rero icyo Afrika ishobora kugira uno munsi ni ukumenya yuko ubu iri kirabo cyo nukwita mu Gifaransa centre de gravité y'ama intérêt. Twitunganye rero kugira tuzokuremo inyungu natwe, ahubwo ritusanga uko mu byatsi heze abantu bazasoroba iwacu, ahubwo twebwe dutunganye ingene umuntu yogira kinze kinikiti muri Afrika akironka agihawe na twebwe abanyafurika kandi akakigura ku giciro cacu. Sinzi ko abantu banyumva ngaha, jewe mvuga ndakunda kubwira abantu ndi burya Afrika ukurikira buno munsi ni nk'uko igihugu cya Chine cy'Ubushinwa cyari kimeze mu myaka y'1950. Ndibuka umuntu yanditse ati kara Chine se reveillera le monde tremblera la uje uno munsi. Ubushi uno munsi ni igihugu cya kabiri gikomeye cyane inyuma ya Amerika yo ngaho iwanyu. Ni igihugu ubona gisijamo n'ijunja ubu mu gutunganya iby'isi. Ubu rero ndabona yuko na Afrika mu myaka iri imbere kubera ibintu byinshi dufise izoshobora kuba ifise uruhara rukomeye cyane. Igihambaye ni uko abarongoye Afrika muri kino gihe ibyo bitegera ukabikorera ko na cyane cyane igihambaye ni uko urugwaruka ngo bitegera neza mukabona yuko arya amanyembwa twaguyemo mu myaka yahera ari amanyembwa yaduteje isoni muri byinshi, ahubwo tworaba kure tukanyine twitunganya kugira ngo baturondera bazosange koko turi umugabo yitunganije mu rugo, tukavugana nabo ku nyungu zabo na tericanye ku nyungu zacu, twese tukagira ikintu kizotuma Afrika tubona yuko mbere n'ibituma tugira aturondera hirya no hino, ahubwo dusanga batuzanira ubwo buryo natwe agateka kacu tukagumanye mbere turakomeje.
Ego be muravuze ikintu gihambaye cyane rwose, ariko nk'uko mubizi kugira ngo habe iterambere ibyo bihugu bitezwa muri Afurika bitezwa kuba biri mahoro. Muri iki gihe hari ibihugu byinshi birimo umutekano muke, hakaba rero uko twabivuze imirimo itandukanye amashyirahamwe atandukanye ibihugu bitandukanye bigiye mu biganiro bigakoresha bwa buryo bwiza ari naho ayo matati yose yoteba akarangira. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na John, miriwe neza John, muratwumva? John, muratwumva? Alo, muratwumva? Ndumva telefone, muratwumva? Egera telefone uvuge cyane tukumve. Ndumva umurongo w'ibitameze na neza, reka tugaruke kuri mwebwe Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Mwavuze ibintu bitari bike bihora biba nk'intambamyi igihe cyose hari amatati, mwavuze imishyikirano mwagiyemo, mwakozemo uruhara ihambaye cyane rwose mu bihe bitandukanye. Twavuze kandi ko hariho n'igihe kenshi na kenshi abaja mu biganiro bagenda bagiye gushikiriza ibyiyumviro byabo batagushikaho no kumviriza, usanga ari ikibazo gihambaye cyane rwose. Ikintu mwubwira nk'urwaruka cyane cyane, mwavuze ko hakwiye guhinduka urwaruka rukava muri ayo manyembwa Nyafrika menshi bagiyemo, haba mu Burundi canke ahandi, aho gushikaho baryana bisunze amoko. Ikintu akamumotera kugaruka muri iki gihe nakahe ku vyerekeye gutorera inyishu amatati eka no kushira hamwe kunga ubumwe, akamumotera urwaruka nyaka?
Hariho umukuru w'igihugu mu Burundi nyakwigendera Yohani Batista Bagaza niwe yahora abwira Abarundi igihe yashaka ubutegetsi ati byose bizova mu maboko yanyu. Ngira ngo umuntu ntiyo kumva aya maboko gusa dukoresha mu gukora iki cyangwa kiriya, mugabo na maboko kandi ugiye kuvuga ni dutangura kwiyumvira mutwe wawe ushaka kwitunganya. Buriya iyo ushaka ko ibintu bigenda bihinduka mu gihugu cyangwa muri wewe ubanza kwihindura mu mutwe wawe ibyakuzingamitse ukazikuramo ukabirengera. Nico gituma ngo mu karere kiwacu eka mbere no muri Afrika dutegerezwa bwa mbere na mbere gukingira urugwaruka rwacu abari mu myaka kuva mu mwaka 0 gushika mu myaka 30-40 turaze ingorane twagiye ducamo. Ntiziba ingorane ziyazingamika ahubwo ziba ingorane zigira ziti mabana mwe murabe icyo muzogenda mu nzira. Wa mwana w'umunyarwanda umenye icyo uzogenda inzira, wa mwana w'umurundi umenye icyo uzogenda inzira, wa mwana w'umukongomani umenye icyo uzogenda inzira. Icyo ni cyambere. Icya kabiri tumenye yuko ata muntu n'umwe yogira ngo ndikwije, byaribonekeje kandi umuntu yamakenera uwundi. Uwo wundi rero kugira ngo agire icyo akumarira ategerezwa kubona yuko umufata umwubaha ukwari. Nicyo kimwe n'ibihugu urya igihugu kugira ngo kigire icyo kimarira ikindi ni ukubona yuko ibihugu byenda byubahana. Ubu rero jeje yuko ikintu cyangenerwa ari uko kugenda bivuze Afrika imenya uko itegerezwa kwa yitunganije. Laba iyi nama iri kirabira muri Afrika yo mbere umenyego yahetse no mushanga yahetse ibi bita BRICS. Urabona Afrika ubwa mbere yarimo hari igihugu ngo kimwe Afrika yepfo. Numvise mu kanya yuko bayemeje yuko hari ibihugu bibiri bishobora kwinjiramo bindi Ethiopia na Misiri Egypt. Ndibaza yuko kokita kugenda aho tugira tuti mbega twabipanze neza ko dushaka ko Afrika ku isi yubahirizwa nk'igihugu kikomeye Union Africaine yofasha gute kugira ngo tujye dupanga tuti aha abantu bo kwinjira gute abo kwinjira gute. Urabona mu minsi izazoza ibibazo sinzi ko abantu babibona buriya uko isi itunganije uno munsi nuko nukwavuye inyuma y'intambara y'isi yose ya mbere. Urabona ari yuko uko kwitunganije uyu munsi abantu ariko aragira ati birarenze zafa inyigo zafashwe Afrika itari ikukira inyigo zafashwe hari ibihugu bitarakomera cyane navuze igihugu cy'Ubushinwa n'ibindi bihugu. Ubu hagiye kuza ibintu bishasha harashobora kuza ejo bagiye bagira bati turondere ibihugu byo muri Afrika byinjira nk'ibihugu bifite ijambo muri conseil de securite bitanuzeye membre permanent du conseil de securite. Tuziteguriye gute kugira ngo tuzomenye ngo hujyamo naka hujyamo hehe atari ku gihugu gusa ari ku neza y'iyo Afurika tugira ngo turasangiye. Tutabigenje gutyo tuzarota tutategera neza icyo ubwo bumwe turondera. Urumva rero ubwo rwaruka nibyo tuza gutangura kugenda guyumvira neza rukabipanga hama mbere rukabyumvisha n'abarongoye ibihugu byacu kugira ngo biba aricyo bigenda biba bagenda bashyira imbere aho hose bagenda bavugira Afrika.
Yego meye bakatsimbataza n'amahoro mu bihugu byabo. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo nkuru y'ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Vincent muraho murakomeye.
Hello
Vincent matwumva?
Ndabumva neza.
Wegere kuri ahari rwamo kugira ngo ushikirize ikibazo n'icyumviro.
Ndabumva neza ndegera
urahantu hinduru ariko
ubona nenda ahantu mu muhanda mu mpande y'umuhanda wa modoka nisha tembera niduga
ja kure gatoyi hanyuma ushikirize mu maguru masha ikibazo cyangwa icyumviro. Vincent reka turaguhamagara mu kanya.
Sawa sawa
turaguhamagara mu kanya numva ahantu hari cyane rwose. Eka tu hijambo undi munywanyi radio ijwi rya Amerika twagira izo Marcela. Muraho Marcela.
Muraho neza.
Ego twaho muri hega Marcela.
Ni kigare mu Rwanda na nyakwa president ndamuramukije ariko
muraho neza
kubaza ikibazo kimwe.
Ego
mukomere cyane nyakwa president. Ego kubaza ikibazo kimwe kijyanye n'amatasi cyangwa se amakimbirane avuka hagati mu bantu ariko rimwe na rimwe ugasanga umuntu wabaye umukuru w'igihugu nyakubahwa ndagira ufite ubunararibonye muri politiki bigenda bite kugira ngo umurwi cyangwa se umugambi wari ushyize hamwe mo indani imbere ucikemo kabiri hazemo kutumvikana kubera ibintu bimwe cyangwa ibindi kandi bataragera no ku butegetsi. Ikibazo cya kabiri hari igihe usanga umugambi ufatanyije cyangwa sinyeshyamba bakajya mu hanze nyenda mu ishyamba bagafata intwaro bakarwanya leta iriho bakaza kuyitsinda bakajya ku butegetsi, ariko bamara kujya ku butegetsi ugasanga hatangiye kubamo kutumvikana, gutoroka kwa bamwe, bamwe bagatangira guhiga umukuru w'igihugu uriho kubera ko wenda hari ibyo batari kumvikana, bari bamenyereye gusahura no kuniheza ndonke, ugasanga baribura wenda perezida ari kubabuza akaba babaye umwanzi wabo, ugasanga ishagira ibibazo byinshi abibona no muri Afurika usanga ari byo byeze gusa, Abanyafurika ubwabo bakicamo kabiri ngo abanabara bo bari haruguru n'ubutayu bwa Sahara n'ubutayu bwa Sahara ngo ntibasa kandi bose ari Abanyafurika. Nk'umuntu w'inararibonye muri politiki yo mu karere ubona ibintu byaba biterwa n'iki? Mbese ni inda nini n'uwagiye ku butegetsi cyangwa se ni ukwigomeka no kugira inyota kugushaka kujya ku butegetsi kuri abo bandi babari bafatanyije urugamba rwo guhangana no guhanganya intebe ikindi izindi mu gihugu?
Ibibazo
ego alo
ibibazo bihambaye duga ku ijambo
birakomeye cyane rwose, birakomeye cyane rwose. Burya reka kuri ubu mfatire jewe kuko nagiye mbona mu buzima bwanje ari kuri jewe cyane ku bandi. Iyo ugiye kugira politiki ugende ufise intumbero ku bwami kigutumye uja muri politiki, ni ukuvuga rero icyo ushaka gushikana ku benegihugu, ku banyagihugu, ku baturage b'icyo gihugu ubwo uti ngiriramo politiki. Niwagenda ujanywe n'ukwiyumvira ngo ndabona naka yaragize politiki ngo yakuye mwibiboneka mu buzima bwiwe, hari abaraba mbere bagira bati mba amatungo yakuyemo ngo iki, ahuzoba wihenze kuko urashobora gusanga inyuma ari icyo gusushije imbere wa munyagihugu wa muturage wagira ngo ugiye kuvugira, ugasanga ahubwo nawe usigaye umukimbagira ko kumwe babazi ba mbere bavuga barikora. Uzorabe muri Afurika nzima abakuru b'ibihugu babona ko bagendeye koko gushyira imbere ineza ya bene gihugu, usanga kenshi muri tuvuga by'amatungo atawusanga koko baragiye babishyiramo umwanya munini cyane. Na mananga karorero kuri mwarimu Julius Nyerere muri Tanzania, na mananga karorero kuri Nelson Mandela, na mananga karorero kuri Nkrumah n'abandi, usanga ari jambo barasize rwose ijambo mu gihugu hari icyo bashikanye ku gihugu. Ni ukuvuga rero yuko umaze kumenya uti nshakiki niho nshakira igihugu iki niho mbere n'ukwitunganya witunganya uruti harashobora gushika naho icyo nshaka gushikana ku gihugu nanjye bigirira ingaruka mbi mu buzima bwanjye. Hari ha usanga baragiye biyumvira neza igihugu mu bwo kuri inyungu zidahuje n'icyo yumvira, ugasanga baragandaguwe. Naho nyine muri Afurika hari amazina menshi dushobora gutanga,
ni bamwe bita intwari z'igihugu.
Ego hanyuma ugasanga rero inyuma abenegi kuko barabuba bakagira bati uyu muntu naho yapfuye ari ikintu ashaka gushikana kw'igihugu. Mu Burundi turakunda kuvuga umugani wa Rudovi kwa Gasore, turaze ibyo yashikanye ko mu gihugu mu byerekeye guharanira kongera kugarukana intayo y'ukwikongera k'u Burundi guhabuza ngo tubivuga mu Kirundi. Turavuga Melchior Ndadaye, harashobora kuvugwa n'abandi mu gihugu cy'u Rwanda, bakora kuvuga abantu mu gihugu cya Tanzania harashobora kuvugwa. Iyo rero ufisiye ntumbero naho byo kugora nibituma ugenda uboneka nk'umuhemu nk'uko bikunda gushika kuri bamwe bamwe.
Abo ni bamwe ni bamwe twagira Yezu Marcel yita abantu bafise inda ndende.
Bafise inda ndende rero nicyo gituma rero buriya iyo rero ugeze ku butegetsi uzi neza ushaka gushika igihugu, umenya neza uti ntegeza kugira ibimfasha kugira ngo ndahashike. Ibigufasha cyane ni kwa gushaka kwawe mugabo kanini n'inzego. Burya muri demokrasi urwego rw'ubutungane rw'ubucamanza rurafise uruhara rukomeye cyane rwose. Iyo urwo rwego rugoyagoya ibintu biragorana, nayo iyo rukomeye cyane uramenya yuko nagize ibigorana abantu bisuza amabwirizwa ayo mabwiri kwa tunyo radio ava ava muri wa washinga mateka ava muri wa chengu zi watika wa ya toye kuiza ndiawe negihugu yire ero haru wa cheku ni ya mabwiri kwa akamazi yuko azogiri bere iwe ugwego rumota intahe kugira ngo yumve yuko byose byo kubikora yisunze amabwiriza y'igihugu niba kandi no kushaka no kubushobozi bw'umurongozi ari hejuru hamwe adatinya kubwira abantu ati wewe bikuragira biteye kubiri n'ibyo twemeye guharanira ku neza y'abenegihugu akabavuga hageze niko hakebe no kubahana aciye mu nzira za politike aciye mu nzira agende za administration akabahana ntihagire n'umwe umuntu yumva yuko mu gihugu yigize koko akagaba Uganda yigize koko udakogwa ko umuntu wese akumva yuko aciye kuri mabwirizwa ayo mabwirizwa atakabufata kandi wose akabibona bakomeye ku gihugu gitunganijwe mu nzira ishingiye ku mategeko
icyo ni kintu gihambaye cyane ngo se mu butungane twagira izo Marcelle yavuze kandi n'undi murwi mu ariko aravuga ku byerekeye ukuntu umutekano udurumba niba mu gihugu yavuze n'abategetsi bashobora kuba bafite inyota y'ubutegetsi mu matati abahari ibyo byo mu biro bakwiye
erega arashobora kuba mu bategetsi abiyumvira bati ku nyungu zacu reka tudurumba niba ubutegetsi birashobora gushika none iyo hashitse nawo tuvuga ibyo biva kudeta ugira abagira amakudeta bavuye he niba bari mu nzego ziba zari zihari ngaho baba basirikare cyangwa bafatanyije n'abasivile nabo ni mu nzego ziba ngaho cyangwa nushobora gusanga bafise mbere na mu yindi mice y'igihugu haba mu bagwizatunga bashobora kugira abantu babashyigikiye hari nabo usanga mbere n'abantu bagira bati twe tuvuga ijambo ry'imana ugasanga nabo babirimo nicyo tuvuga nakubwiye ndi hari inzego uteza kumenya neza izo byose ubonye rero abariko batangwa kuje muri iyo nzira ukamenya gukoresha inzego z'ubutungane kugira zibasize ku murongo hakikare kuko ubaretse inyuma koko ariko rezo bashaka byose ugasanga inyuma biragoye gusubiza ku murongo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Vincent Shumba telefone ya Vensa yagoranye aracara ahantu Vensa matumba
ndabumva neza muraho mwiriwe neza
nyarutsa ikibazo mukanya gatoye kuko telefone yawe iri ahantu hari nduru
anagari ikibazo ni igitekerezo gene ari mushimira kuko maje kugura namwe minota yarangiye ntabwo nabashe kuba ndi kumwe namwe ku murongo mu masaha yashize ariko ndasuza uwo mushinga nawe uno perezida wacu Burundi
murakoze cyane rwose hanyuma
cyo gutse muraho neza murakomeye
turakomeye n'amahoro
Evansa muri ko muja hehe muri urwo rugendo rwanyu
mu rugendo rwacu nuko ndahantu okay ndahantu ku ibarabara ku muhanda nuko imodoka irimo ahita kandi noneho okay nabashe kubona kujya kuri Facebook mbona ko mwashyizeho isanganyamatsiko y'uyu munsi ariko ntabwo nabashe kuyikurikirana neza ariko nikubaje kuvuga ko umunsi wose mba ndi kumwe namwe
ni byiza cyane rwose
ndashimira umushinga nawe
turagushimiye nawe Vincent ndabona telefoni itari imeze neza ariko mu biganiro bizakurikira nibaza ko tuzoyaga muri ahantu hari agacerere tugarutse rero ku kiganiro cyacu umunsi cyerekeye cyane cyane ubuhinga n'uburyo bwo gutorera inyishu amatati nashaka musubire mutwirutse uruhara rw'impande zose eka mu gutorera inyishu amatati ikintu cyo gukorwa kugira ngo igihe cyose umuntu abafitanye amatati bomenya ko hari ibintu kenshi bateza guheba eka bagahurira hamwe ntihagire utsindwa ntihagire bose bumve ko bagize icyo bakuye mu biganiro cyane mishikirano ikintu abantu bakumva cyane cyane ni ikihe Perezida Sylvestre Ntibantunganya
urumva aha byose biva ku gace cyangwa ku gice mwaba muri ko muraganiramo arawusanga ari ibiganiro bya politiki arawusanga ari ibiganiro mu biraba imigenderanire mu kazi kuko ndabikora muri kino gihe hari usanga hari ibiganiro mu byerekeye diplomasi zikomeye cyane rwose igihe cyose koko n'ugendura aba umwe wese mwaganira ahagaze icashora guterera ku neza y'icyo bahurirako. Iyo muri mu muryango hari cyo muhurirako n'umuryango wanyu. Iyo ni mu mugambwe uko wabudeva mu kanya hari neza muhurirako umugambwe wanyu n'icyo wifuza gushaka ku gihugu. Hanyuma kandi yo mu gihugu hari neza y'igihugu. Iyo neza y'igihugu mukamenya yuko yidashizwe imbere ico wiki neza yawe naco kitaronka aho gishobora gushamikira kugira ngo naco ugitunganye giteri beredeza. Nico gituma burya ubwa mbere iyo muri mu biganiro userukira umugwi n'uyu banza wumve koko yuko ari uwo mugwi userukira atari agatwe kawe gusa. Agatwe kawe ubwenge bwawe buba umukozi w'uwo mugwi. Iyo rero kugira ngo ushobore kugira wishitse nukumva yuko uwo muri uwo mugwi ugiye kuvugira uhafise ngo koko ijunja uko bakwemera mbaye nk'abarundi ati ko bakwemera hanyuma ko bagushigikiye wowe rero ukagenda ukoresha ubushobozi bwawe kugira ngo uhagararire inyungu z'uwo mugwi. Icya kabiri menya yuko ibyo kuganira uko winjiye mu biganiro si kusohoka. Usohoka iyo ushaka kuganira neza usosa wungutse ku neza yawe muhurira mwese dufate ngo mu gihugu ku neza y'igihugu. Cyo gituma uri kuraganira urabo muri kuraganira ukamusonera ukwayi ukamusonera ari aho ubona hari umugoye ugashaka no kumwereka mu buryo bwinshi yuko muri kuraganira bishobora mbere kumufasha nawe kugira ahaduze agashikidere. Mumaze gushika ngaho rero iba ari byiza hari naho n'inyungu zanyu muzirongera inyishu mutarinze kuza kurondera umuhuza cyangwa umworosha. Birashobora gushika rero naho mugira muti twe biratugoye reka turondere umworosha. Umworosha umuhuza mumwumvikana ko kandi mukamwumvikana ko murave nawe yuko izo ngorane mujye buganira ko azifitiye koko ubumenyi ubushobozi. Hanyuma kandi uko yabivuze afise n'ijunja bishobora gutuma mwebwe mumwumviriza koko ku byo agiye kubahanura. Bigenze gutyo ndibaza yuko ibiganiro bishobora kujya ari ishuri ryaye cyiza.
Twihweje intambara ziri hirya no hino twoja kuri twovuga no museruko bwa Congo eka muri Ukraine n'ahandi ahandi hose ariko araba makudeta urabona ko hariho nk'ibihugu canke imirwi iba yavuze ati jewe ndabandanya urugamba gushika ubigenda kubigenze. Hari ivyo ni bimwe bita mu Congereza win or lose. Hariho n'abandi babona ko intambara taho ikuyaja ikaba ari imwe vyo kureka twese tuburiremo lose lose situation. Mwavuze kandi ijambo rikomeye ry'ugushira imbere ineza igihugu nk'ibihugu canke amashirahamwe canke imirwe ishira imbere ubwo buryo bwo kurondera kurangiza amatati ari vyo lose lose kuriramo abo iyo mirwi y'ibyo bihugu byafise ku mutima ku muzirikaji neza y'abanyagihugu bazo.
Erega nayivuze muri kano karere muri imyaka 30 iheze harabaye ingorane nyinshi ahubwo zotubije gutuma abarongozi muri kano karere babarongozi mu nzego za politiki babarongozi mu nzego two kwita yuko ariyo bavuga ati ntiduharadira ibanza bya politiki societe civile ababarongozi mu mashyirahamwe yigishije mu ry'Imana abarongozi mu by'ubutunzi n'ahandi tutegereje kubigisha. Buriya iyo hari ingorane iraba igihugu cawe ukayihisha ukamera nk'utayibona canje ukayiha intumbero yindi uriyihendutse nayironkeye inyishu mugabo yangorane ikagumigaruka. Twarabibonye muri kano karere n'ubu turabibona. Igihamba rero nuko bwa mbere hoho uri umurongozi ugiye kugira uti ngiye kurondera inyishu y'ikibazo icyo kibazo ugitarira neza ukagifata uko kiri ubonye hari ikurengeye ukarondera neza kubimenya gusumbya hanyuma ukagira uti nzogenda kurondera inyishu y'ikibazo uku. Ibibazo rero biri muri kano karere ndibaza yuko ariyo nzira twofata ubundi umuntu ashobora gutangara akagira ati mbego koko twahisujwa na kare tuvuga ishyaka rya ry'ubumwe bwa Afrika ko hari amashyirahamwe menshi ngaha mu karere yotegereje kubafasha kugira ngo bitore ingorane ni kuki bigo bitera ingorane kandi mbere ayo mashyirahamwe yashyizwe ubwa mbere kugira ngo abicunge atume atangorane ziba cyangwa zibaye naho hari ibiganiro naba nk'ubu hagati y'igihugu cya Congo u Rwanda n'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo irindwi na gatandatu harashyizwe ishyirahamwe ryitwa ishyirahamwe rihuza ishyirahamwe rirari ry'ubutunzi mu bihugu by'ibiyaga binini CEPGL Communauté Économique de Pays de Gaharake irindwi na gatandatu none iyo iryo shyirahamwe uraryumva ubu kandi hari ingorane zivugwa usanga zirabacare cyane ibyo bihugu bitatu reka hari ishyirahamwe ryabaye alo
duga ku ijambo ndakumva
hari ishyirahamwe ryabaye ryitwa Conférence Internationale sur la Région de Gaharake ugiye kurayo icyarizanye caje kubera ibyabaye muri kano karere bigashika no kuyobya bwoko byatwara abatutsi mu Rwanda no kuzindi no kuyandi mabi yabaye muri kano karere haba mu Burundi haba muri Congo haba hehe ariko ubu ariko turabikoresha ibyo bibazo turabishyira koko uko biri twebwe uko biri tukubaka tuti turodere igisho je harongera ndi turazirengagiza hariho ayandi mashyirahamwe raba turi muri CEAC la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale ari Congo ari Rwanda ari Burundi turimo raba EAC East African Community ari Rwanda ari Burundi ari Congo ubu turimo mwo gasanga biragoye gutora ingorane
intama binizihe peza sivese ntanumane
intama binizihari nuko usanga hari inyungu zihisha abantu batavuga neza uko ziri zihisha naye handi iyo wubahutse ikibazo ko gihugu uko kiri ni ukuri naho mutoronge inyishu ubuno nyine icyiza byose iyo nyishu iraheze ikugurura ingere mugenda burondera ibibazo twarayibonye mu Burundi wacu bibuka mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu na kane na gatanu tuvuze kuganira hari hacyava hasi ngo jego sinemera kuganira ngo n'imigambwe bita ngo tebaroteruriti jenoside bapfa kuvuga abajambo baterere bashyira hamwe gusa kugira ngo bange kora n'ubundi ubundi ngo jewe sinemera kuvugana n'urya ngo ni umucite ngo ntibishoboka mugabo igihe umwe wese yumva ko atayinzi atari kuvugana buhoro buhoro haragi icumi cyaye bigaca bituma rero inyuma buhoro buhoro mugenda mutura n'inyinshi ku bindi kuri uwo mwatinya kuvuga icyo gihe njyewe ndibaza yuko muri kano karere k'iwacu hari ibintu byo gusomora neza bimwe twama tuvuga ufate kuri kahise ka bino bihugu maze tukagira tuti none twogira gute tukacirengagiza kandi tukibona
ndabona dusakanya gato cyane rwose ariko ntiyashaka ko turangiza muri icyo muvuga ku matati ari hagati y'abarundi b'amahanga bamwe bita diaspora mukanya gato cyane rwose uzobuse umunota umwe n'amasegonda mirongo ibiri amatati ari hagati cyane ukwinubana kw'imirwi y'abarundi iri hanze mu gihugu byo bita diaspora yotorerwa umuti gute
ndibukagwa gasore igihe uburundi bwatsindira kuhabuza inayo kwikukira ni ijambo yavuze ari icyumviro yatanze nuko nyine abarundi bamwe bagifashe kutariko ati muzotumenyera kubyo dukora ntarindi iteka atari kubashimbisha unujijere anoza ati e votre satisfaction sera notre fierte yabwira abarundi yabwira ababirigi ati mugiye kumenya ko twakuze ko dushobora kwitoganya muzobibona kandi mwabona tubikora neza ndazi yuko muzobishima natwe katushimisha aba nabo muri diaspora n'abarundi bavuye mu Burundi mbaye nk'umukuru w'igihugu
nabona akanya kagiye musozere cyane rwose ku kibazo
mbaye nk'umukuru w'igihugu ati bagiye kurondera ubuzima mu Burundi kindi baza yuko benshi badashora kurengera
ikibazo prezida ntunganya nibaza ko tuzokigaruka ko ni kibazo gihambaye ndabona kanya kagiye nashaka ndabashimire cyane gose ku kanya matoyi ya mabanga mwari muse ya menshi ndashimiye na Cornelius yadufashe mu ngabwe z'uma hamwe na Nadia taha yadufashe kugiranya ikiganiro mwakoze mwese mugihe amahoro n'umugoroba mwiza mwese.